1위 미주구제 아메리카. 이스구이자 아메리카 리반다냐 쿠 미카니라 쿠미롱고 미구 피아 쇼트웨이브 쿠메트로 추미 니체나니 메트로 미링고 비르모 브론디 모르고 안나니 쿠리 FM 이자나 카네 니비치 비타투 쇼라 노코 두 쿠리키라 나 쿠리 인터넷 쿠리 웨 아카보롱고 라디오 야추 베오 아카보롱고 콤 이베네자 쇼티 모두 테자마 트위 모리코메 나 피데니 용가 본다 바하이카 자무 미간 노비자 추 비자 쿠리 이사하 igisagara cha Kigali gitangaza ko atangurane kizoha abantu baba mu bishanga kuko ngo bitandukanye n'amategeko
batubwira yuko ngo impamvu tugomba kwimuka ngo tubumanege kango baragira ngo inzu zitazatugwa hejuru ngo imvura yawe kuva nahashaka hashize imyaka 19 mpaba kandi nta muntu nigeze numva wahaguye kubera iyo mvura yaguye
uwo ni umwe mu baba mu bishanga mu gisagara cha Kigali. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho kuri uyu wa gatandatu tubahereye inkuru y'amakenga y'akanama kabonikaje rwa teka kazina muntu ku Burundi n'abanyarwanda Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze iminsi isubiza mu Burundi no mu Rwanda. Uyu munsi tugaruka kuco amasezerano mpuzamakungu y'i Geneve avuga ku guhanahana abavuka gihugu hagati y'ibihugu. Umunyamategeko Janvier Bigirimana asigura ko ikintu nyamukuru muri byose cyukwitonderwa ari ukuraba ko ubusubijwe mu gihugu ciwe adaheza ngo turubikwe canke ngo bamwime uburenganzira bwo kuburana mu mwitegemvyo. Eroje buri kaneza dufitiye ibindi kuri inkuru.
Umunyamategeko Janvier Bigirimana mu kiganiro cihariye ya Hajuja America dusigurira imigwi y'abantu bisanga ku mvo zitandukanye batakiba mu gihugu cyabo haba ku bushake bwabo canke ku mvo zitabavuyeko.
Ubwa mbere hari abantu usanga barahunze igihugu cyabo ku mvo zisanzwe zitegekanijwe n'amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi. Abo n'abantu usanga rero bamaze kuronka uburenganzira bwo kuba mu kindi gihugu, ugasanga kandi harimo n'uwundi muce w'abantu bari kubasaba ubuhungiro. Abo bose rero baraheza bakubahirizwa n'amasezerano mpuzamakungu y'i Geneve yo mu 1951. Hari ubwa kabiri abantu usanga bashobora kuba mu gihugu kindi kubera bakingirwa n'amasezerano yabaye hagati y'ibihugu bibiri, cyangwa ugasanga ni ibihugu biri mu miryango y'uburere ibyo twita le bloc régional. Ubundi muce ubwira gatatu ushoboka n'abantu usanga babayeho hadakurikijwe amategeko byo mu gifaransa bita ko bari muri séjour irrégulier. Ubundi mugwi ushoboka w'abantu baba mu bihugu atari byabo n'umwe mu kuba muri ivyo bihugu base mu indaro nk'abantu binjiye binyegeza bakinjira mu bihugu batari bafise uburenganzira bwo kwinjiramo, cyangwa ugasanga aba binjiye bari mu migwi igwana.
Iyo migwi yose hari amategeko mpuzamakungu canke y'uturera yirengera.
Hariho amasezerano ashobora kuba yerekeye imiryango y'akarere kanaka, hashobora kuba amategeko ari hagati y'ibihugu bibiri canke bitatu canke birenga. Kandi iyo tuvuze amasezerano mpuzamakungu y'i Geneve nayo nyine ari ubwoko bwinshi. Ca mbere hariho aya masezerano mpuzamakungu y'i Geneve akingira impunzi yo 51, arakingira abantu baba baronse uburenganzira bwo kuba mu gihugu kanaka nk'impunzi, bisigura yuko igihe basubijwe mu gihugu bavuyemo ntibashobora gusubizwayo hatakoreshejwe ugushaka kwabo. Iyo naho bishitse bakabaho nyanza amategeko agenga impunzi, igihugu kibasubije yo giteza kuraba yuko uburenganzira bw'abo bantu buzokubahirizwa. Hari ikintu kizira nk'igihe biboneka yuko uwo muntu azogirwa nabi mu buryo bw'uhohoterwa, ubwo mu gihe ashobora kwicwa agafungwa mu buryo butandukanye n'amategeko, agakubitwa ashaka agirwa nabi mu bundi buryo ubwo aribwo bwose. Muri icyo gihe amategeko mpuzamakungu avuga yuko kizira ikazezwa yuko uwo muntu yosubizwa mu gihugu yaje aho. Kubijanye n'ababa ari abarobere abari mu migwi igwana, nabo hari amategeko yo mu 1949 y'i Geneve, le 4 convention de Geneve mu Gifaransa, zikingira abantu baba bari mu bintu byo kugwana. Muri aba rero muri byo kugwana hari amategeko menshi aza kajamwo, ni kumenya mbega n'ingwano izwi, n'ingwano ihuza bihugu byinshi, n'ingwano isanzwe yaragiye habona isanzwe izwi, canke bafatwa n'inkinkoze zikibi
mbega none ibihugu bishobora guhana avuka igihugu bavyo jyari ni mu bihe bihe igihugu kanaka gishobora kwanka gutanga umvuka igihugu wakigenze cyacu
ayo mategeko nyene nayandi twavuze yerekeye impunzi basanga hari ivyo ahurira ko n'icicani y'abantu bagiye mu gwana bara abantu bigeze kuba ari impunzi muri ico gihe amategeko agenga impunzi ntaheza ngo abe akibubahiriza kireze kuri ico kintu kizira yuko bashobora gusubizwa mu gihugu bayahunze ngibiboneka iko bashobora guhotegwa nivyo rero ibihugu biba byakiriye impunzi biheza bikaraba eshanke ivyo bihugu biba bifise abo bantu bitwa yuko bari kubaronona umutekano w'ibihugu baje bava mu shanke w'ibihugu batse mu indaro ibyo byose birakoregwa ko mukuraba ingingo ziheza zigafatwa kindi naco nuko hasanzwe haba amasezerano hagati y'ibihugu kugira ngo bishobore guhanahana abantu babarondegwa n'ubutungane bw'ibihugu baje bava ku vyerekeye u Rwanda na Kongo shanke Kongo n'Uburundi ayo masezerano twibaza ko ashobora kuba ariho ariko ico bikoze ahanini Kongo niheze ikabazwa igasigura yuko mu gutanga aba bantu haba mu Rwanda shanke mu Burundi baba baravye neza yuko uburyo ubutungane bukora uburyo abategetsi b'ibyo bihugu bigenza yuko hari ibintu vyemeza ko abo bantu batazohotegwa hari nyifato imaze kugirana cyane mu Burundi aho usanga abantu bose batashe barungitswe n'ibihugu baca bafatwa nk'abantu bari basanzwe barondegwa n'ubutungane kandi tuba tuzi yuko ata amadosiye yabo yari ahari twavuga nk'akarorero k'umuntu yitwa Clement Nkurunziza yigeze gutangwa n'igihugu cya Amerika kubera atashoboye kuronka impapuro muri Amerika ariko mu Burundi baca bamushikiza mu gasho nk'uko umengwe n'umuntu yari arondegwa n'ubutungane iyi ni inyifato mbi cyane kuko abantu bose baba barahunze igihugu ntibisigura ko baba bahonyanze amategeko y'igihugu cyabo iyo ni ingendo yari ikwiye guhagarara tugasaba yuko bwa Burundi bwa Rwanda mwe n'abo bantu bose babatashe kiretse bakurikiranwa n'ivyaha abandi bobaho bitegenzya kuko kutaba mu gihugu cawe c'amavukiro ntivyama bisigura ko bisivyo wononye mu gihugu wa waturutsemo
umwihwezo umushingwa manza Janvier Bigirimana uje nyuma yaho Michel Bachelet atangarije kwa kanama ka ONU kajejwe agateka zina muntu abereye kwisonga gafite impungenge ku Barundi n'abanyarwanda Republika ya Demokratike ya Kongo imazimisi iheza u Rwanda n'u Burundi umfasoni yasiguye ko ONU itamenye ibishikira abasubizwa iwabo kandi kwayo makenga yayaganiriye ko na Perezida Tshisekedi mu rugendo aherukamwe muri Kongo gushika ubu Burundi ntiburatangaza ibitigiri byavuka igihugu babwo Kongo imaze kubusubiza mu mezi aheze ariko u Rwanda ruvuga ko mu kiringo cy'amezi makaheze rumaze kwakira abari mu muryango w'inyeshamba zigwanya Kigali bagera ku 1919 bakaba bari mu ikambi yahitwa Nyarushishi aho bitabwaho mu buryo butandukanye iruhande yaba hari n'abagwanyi 362 batahukanywe ministre w'u Rwanda jeje migenderanire y'ico gihugu n'andi makungu Vincent Biruta yatangaje mu minsi heze ko abo bafite gahunda yabo yihariye bakurikirana bamwe bikaba byitezwe ko basubizwa mu buzima busanzwe abafite ibyaha bakurikiranwa ko nabo bagashikirizwa ubutungane Eroje Urika neza ijwi rya Amerika
urakoze eroje kuri iyo nkuru naho mu Rwanda gisagara cha Kigali gitangaza ko tangurane kizoha abantu baba mu bishanga kuko bitandukanye n'amategeko ya marubuyobozi bw'igisagara cha Kigali butangaza ko buzokubakira abanyagihugu bakenye bavanywe mu bishanga asumutakaboyi adufitiye ibindi kuri iyo nkuru
mu mpera z'umwaka ushize nibwo hatangiye kumvikana ibikorwa byo kwimura abantu bari batuye mu manegeka leta isobanura ko yari yamaze kuburirwa n'abashinzwe iteganyagihe ko hazagwa imvura mbi ishobora gutwara ubuzima bw'abaturage hatagize igikorwa cyihutirwa nubwo byasobanuye ko kwimura abaturage hutihuti byari mu mugambi wo kurengera ubuzima bwabo abimwe bo bari banze kugenda ku neza bibwira ko bazabanza kubarurirwa ibyabo ndetse bagahabwa n'ingurane ikwiye umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu avuga ko n'ufite ibyangombwa by'ubutaka mu gishanga ari amakosa yakozwe
ingurane yo tubenda tunabyumve neza amategeko avuga ko ibishanga ubundi nta n'ibya leta iyo bigiyemo ntabwo babyemewe oya ntayo to turafatanya kugira ngo turebe ahandi hantu hemewe dukurikije na master plan none bakaba bahimukira icyo nicyo kizashoboka icyo nicyo kizashoboka bibaye ku baturage iyo turi dufite gahunda dusanganywe yo kubakira abaturage biramutse bigaragaye ko hari abavuyemo badafite nako baranahari badafite ubushobozi bwo kwaba kugera kwiyubakira hari ibyo dukora byo kubakira abatishoboye izo gahunda nazo twazibashyizemo kandi bizakurikiranwa gutyo
kugeza ubu abimuye cyangwa bagitegereje kugenda bari bagifite icyizere cy'uko bazabarurirwa ibyabo bagahabwa ingurane
batubwira yuko ngamvu tugomba kwimuka ngo tumanege kango barajyanwa mu nzu zitazatugwa hejuru ngo imvura yago kuva nahashaka hashize imyaka 19 mpaba kandi nta muntu nigeze numva wahaguye kubera iyo mvura yaguye
nubu ngo bari kutubwira ngo twongere tuvemo none tuvemo nta n'ikintu baduhaye nabo tuzavamo twe tugomba kuguma muri ikaritsiye nabo nanone wagenda kurara hanze uvuye mu nzu
benshi mu bimuwe muri ibi bishanga bavuga ko bari basanzwe bafite ibyangombwa by'ubutaka bagasaba ko ubutaka bwabo butateshwa gaciro
baratubwira ngo bwaho ndaza arahindutse ngo ni kwimura abantu mu bishanga turababwira none ko mwaduhaye impapuro kandi bya ibintu byose bikaba byari byarahindutse twa twarahatuye nimbya izo gahunda zihindutse vuba mwakagombye kutwimura hakiri kare mukaduha amafaranga twe tukagenda cyangwa izo ngurane tukabona ko tuzibonye
madamu Gatsinzi Nadine avuga ko n'ufite ibyangombwa by'ubutaka mu gishanga ari amakosa yakozwe n'ababusabye ndetse n'abatanze ibyo byangombwa ko bose bagomba rero kwimuka
ufite ibyangombwa cy'ubutaka ntabwo wemerewe kubaka kuko ni musozi iyo usaba autorisation de bâtir iyo utayifite wubatse mu kajagari
ni ukuvuga ngo abadafite ibyangombwa byo kubaka nubwo yaba afite icy'ubutaka ariko adafite icyo kubaka nta urana
nta nguye tayi kuko ugomba kubaka wabisaba ko nawe cyangwa cy'ubutaka usaba icyo kubaka station de bâtir station de bâtir ari tayifite wubatse mu kajagari ubutaka bwo mu gishanga ni ubutaka bwa leta nta muntu ugiye ubutaka mu gishanga
ni ukuvuga ngo kiriya cyangombwa ntacyo kivuze kuko uwakiguhaye mu buryo butari
nyine ababonye icyangombwa by'ubutaka cyangwa cy'ubutaka mu gishanga ubundi aba ari amakosa ariko nyine icyo ndi kuvuga iyo ari umuntu utishoboye udafite aho aba ashakirwa aho aba muri gahunda zisanzwe ufite otobatire ubu nawe nyine ni ukuvuga ngo yabarayibonye mu buryo habayeho kwibeshya wenda mu bihe bya mbere ibyo byarasobanutse ko hagiye ubutaka bwo mu gishanga bw'ahantu hagiye bemererwa kubakamo ariko bitari bikwiriye amategeko dufite ubu ngubu akaba atabyemera icyo nicyo navuze iyaba nawe ni kimwe n'abandi iyo afite adafite aho abashakirwa aho aba
umujyi wa Kigali usobanura ko umaze kubaka amazu agera kuri 600 azahabwa imiryango itishoboye yimuwe mu manege w'ubuyobozi kandi bunavuga ko bwatangiye gukurikirana abayobozi bagiye batuza abaturage mu bishanga umujyi wa Kigali ukavuga ko RIBU ariyo yatangiye gukora iki gikorwa kuva iyi gahunda yo kwimura abaturage mu bishanga yatangira umujyi wa Kigali usobanura ko umaze kwimura mu manege k'imiryango isaga 500 mu gihe abarurwa ibikorwa bigera ku 70 byashyizwe mu bishanga ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bukavuga ko bwihaye amezi 6 bukaba bwamaze gusoza iki gikorwa cyo kwimura abantu bose bituje mu bishanga bya leta Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411216699 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254255394 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Fadis wa Amerika Washington DC. Abanyagihugu baba mu misozi miremire yitombwe babandaranya kwicwa n'abantu bitwaje ibigwanisho cyo ku gatandatu itariki ya mbere ya kabiri ya mbere y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2020 abantu bitwaje ingoho bikekwa kuba ari abamayimayi bishe barashe abanyagihugu batatu bo mu ikambi ya Mikenge muri sector y'itombwe territoire ya Mwenga intara ya Kivu yo mu manuko muri Republika ya Iharanira Demokarasiya ya Kongo inkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari uvira
nk'uko bitangazwa n'umuyobozi uhagarariye inkambi y'abaturage b'abakongomani w'ubwoko bw'abanyamurenge iri mu Mikenge Bwana Kiza Felemo avuga yuko abo bantu ko ari batatu barashwe ari impunzi zari zivuye mu isoko yo mu Minembwe zirasigwa mu kilometero kimwe n'ahubatse inkambi
ikibazo twaraduhuye nacyo ari abantu bacu bari bazindukiye mu Minembwe bwe bari mu isoko ya metere n'inkambi niho baguye niho rero tujya gutakira abasirikare na MONUSCO abaribo bagenda baduherekeza kujya kurekipera imirambo ubu nyine dufite imirambo hano nyine mu nkambi turayihamba n'abantu batatu
bishwe n'abandi
mbere ba maimai ba bishe
bamwe mu baturage mu mikenke w'ubwoko bw'ababembe bavuganye n'ijwi rya Amerika ariko batashatse yuko amajwi yabo ajye hanze kubera impamvu z'umutekano wabo. Bavuga yuko impfu zabo bagabo zaba zaturutse ku mpfu z'abasore babiri b'ababembe nabo baheruka kwicirwa mu kigazura kuwa kane n'abantu bavuga yuko bari bavuye mu nkambi ya Mikenge ahakambitse impunzi z'abanyamurenge. Kiza Felemo umuyobozi w'inkambi ya Mikenge anyumuza amakuru avuga yuko abisha abo baturage b'ababembe bari bavuye mu nkambi yabo
aho bihuriye bebwa haturi turi muri Monesco indani ntawugira nimbunde ntanarako defense tugira haba ducunzwe na Monesco nta muntu uja wava kuri uwo musozi nta nika tukinagira mugabo ntawukiragira ntawukiragira nta kuragira aho ngaho tuhari ducunzwe na Monesco iyo umuntu aja kuva aho ngaho aherekezwa na Monesco
si mu mikenke wonyine no mu kigazura avuga yicwa abantu ahubwo no mu cyumweru gishize ari abasore batanu bishwe n'abagwanyi ba Mayimayi mu misozi miremire ya Uvira babaziza kuba abagwanyi ba Gumino ariko imiryango yabo basore ivuga yuko bari abasivile kuko muri bo harimo abaganga bari bavuye Kahororo berekeza ku Murambya. Mwumenya yuko imyaka igiye kuba ibiri uturere twitombwe Bijombo na Minembwe twibasiwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani n'iy'abarundi n'iy'abanyarwanda yica abantu igatwika amazu ndetse ikanyaga amatungo ariko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Uvira mutara kivuye epfo.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tatishwe cha Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda bamaze gushikiriza cyifuzo cyo kuzo kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu Burundi ku itariki 20 ezo kwezi kwa gatano mu mwaka w'2020 bamaze kumenyekana. Twavuganye na Lionel Ndayizeye Murundi ari mu bakiri bato yarangije kaminuza akaba kwikiranira hafi vyerekeye politike mu Burundi ari i Bujumbura. Tangura uvuga kukugene abo bakiri bato babona ayo matora n'abakandida bamaze gushikiriza cyifuzo cyo kuzo yitoza mu
nkatwe vugwaruka uko tubibona twe tuguma dushimikira tuvuga yuko by'ukuri ho bamatora amatora y'ukuri hama abatowe nabo bakahagararira igihugu inyungu z'igihugu inyungu z'abanyagihugu ntibahagararire by'ukuri inyungu zabo nkuko byagiye biribonekeza mu myaka yahera eka mbere n'ubu urabona yuko kenshi n'abagenda baratorwa by'ukuri bagenda barahagararira inyungu zabo by'ukuri rero nk'abakiri bato tuvuga ati deka haba amatora mu muco hama abahiganywe hama hagize utsinda mugaba atsindire abarundi bose kugira abarundi bose baronke ituze hama ugarukana go rutura koyo koko kumurazi yuko ari gitigiri cinshi ko aribo bakenye aribo batafise ico bahereza amaboko narijya mubona yuko igihugu cacu mubona kirimo ubukene ntangere gushika no munsi
biravugwa ko abakiri bato muri rusangi bataye umwizero kubanye politike batagikwikirana cyane ivyerekeye politike niki kubona nko kuba kandida uri mu rugo rwaruka bakora kugira ngo basubire ku ronka icizere cy'abakiri bato
ego baragiye by'ukuri bwe kuraraba imyaka yagira hera y'amatora urwaruka rwarazerutse kuko hari ahantu rwari rwizigira tuvuga ati twebwe ba ni bahiganwa bakadushikira imbere turabona yuko bazodufasha mugo murabona imyaka yagira hera ugaruka gwagerura ibagirwa gwagerura koreshwa kugira abanyepolitiki bashike aho bagomba mugabo mu nyuma rukibagirwa abanyepolitiki bamaze kuhashika rero nico tumubona ugaruka by'ukuri uno munsi nta nguvu byo kujya mu bya politiki bagira barabyumviriza nyine nkuko nyene bakavuga ati byo ni bya bindi nka bya ya myaka igihe na bya bindi bya ya myaka kubera hagi harabaho kubesha ko abanyepolitiki n'ukutavuga n'ukuri n'ukuniganira inyungu z'umwe wese kuko aha mu Burundi cyane by'ukuri kuniganira inyungu z'umwe wese apana nyinge z'igihugu n'ibyo byeze kandi n'ibyo bihari rero twagomba gusaba nka twe gwaruka abanyepolitiki bakora higanwa sikuri bikubita gashi bikubita gashi babone yuko igihugu ari impetso ibe ihetse abarundi bose hamagume bayisiga amavuta kugira iyo mpetso ntisadagurike kugira ibasenyi basenya bose yaba bari hanze bari mu gihugu byukuri babone yuko igihugu ari igihugu c'abarundi kandi arabo ari bo nyene ubwabo bategeza kuciyubakira.
Ya tubandanize kuba bakiri bato biravuga ko urugero rw'ubushomeri hagati yabo muri bo ruri hejuru cyane, nikihe ubona bo kwitega kubanye politike bo kwitega kumviriza ko bavuga ikintu cyoshobora kubafasha nko muri izo ngorane z'ubushomeri?
Nkuko nama ndabivuga nama mvuga yuko byukuri abanyepolitiki mu Burundi biyo bagize bibategeza gukora igihugu cyo Burundi aho kigeze kiratanga akazi ku banyepolitiki, kiratanga akazi ku bikorera utwabo kuko kituragira aho tuvuga ngo twashitse ngo ntacyo tukiye gukora. Abanyepolitiki rero nahabo hakugira bakura amaboko mu nkundo byukuri bahimiriza abanyagihugu gukora baduhereye bihereye ko nabo nyene mukuri bakongera bakazana ituze mu gihugu kuko no vuga yuko hamaze kuba stability politique ibintu byose biratungana ibirana by'ubutunzi byaramaze kukumira nabi murabona iby'imigenderanire n'andi makungu biramaze kumera nabi cyukuri nta bihugu nta tuzo mu gati ubu ndashobora gukura ari abanyamitahe baratinya kuzana imitahe hano mu gihugu kandi aribo bategeza kuzana imitahe yabo ngo hano mu gihugu hama ba jeune nabo bagiheza za kaminuza bakaronka aho badepoza hama nabo kugira bashobore gukora akazi mugabo murabona yuko kubera izi njyane za politiki twamamwe ibihe byose igihe cyose cy'amatora hama injyane za politiki abanyepolitiki bikubita gashi kuko ngo mpamvuga abanyepolitiki kuko ngerageje kuraburana yuko abarundi by'ukuri batekanye kandi abarundi bari ine kurusha mbere abanyepolitiki. Abanyepolitiki nibo bari desine par rapport y'abanyagihugu kuko ntako batagira by'ukuri ngerageje kumviriza ku mpande zose yaba kuryanisha abanyagihugu muri ibica nk'ibiriya muga urabona yuko byukuri abanyagihugu barabira kure kuko ugerageje kuraba ibyabaye mu 2015 n'ubu ukawumva yuko amajambo yaba abatwara yaba abagomba ubutegetsi ifite amajambo y'indongozi byukuri rero murabona yuko icyo ugwaruka guteze byukuri turakeneye impinduka turakeneye yuko haza umunyapolitiki avuga hamwe mu Burundi wese avuga ati ashi kugira ashobore gukora mu ituze mu mahoro n'umutekano.
Tuzo ku mirongo ya telefone dufise Eric ku mirongo ya telefone. Uratwumva Eric, ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa ikintu ubishikiriza?
Umutumire ndamuramukije da boss.
Urakumva?
Amaje nari mfise icyo nshaka guterera ku bijanye n'amatora mu gihugu cy'u Burundi.
Yego.
Donc murabona la constitution ari ibintu bagize ngo umuntu ashobora kwitoza ngo ni ukwiza karanta mugabo turiko turaraba nk'ugwaruka twebwe nikomeye inyore ineza yacu ntibayitaho bo baraba ineza y'abanyepolitike kandi rero bakaca badukoresha nk'ibikoresho. Rero jewe nashaka guterera ikintu kimwe tuba dukwiye kubona kure twebwe nk'ugwaruka tukamenya neza tukabanza tukaraba mbega abanyepolitike baza kwiyamamaza batumariye iki ni iki badukorera igihe bamaze gushika ku butegetsi bwabo kuko turiko turaraba nka nk'igitigiri cyangwa tukaraba ubushomeri buri mu kino gihugu nakamaramaza kandi sikuvuga yuko dufite abantu benshi bizi ariko bivanye n'ukuntu imigambi itunganywa mu gihugu ono tiempa konde de la genesi donc abajene ntibabitaho. Rero twebwe dukeneye n'igiki twadukeneye umukandida ashobora kuza akamara ibyo byose ntibafavoriza abanyamitahe ngo baze mu gihugu kugira ngo bashobore gukereya akazi cyangwa se leta iraba ati twakora iki kugira yuko ugwaruka abakiri bato nabo bashobora kuva mu bukene barimwe. Ego bya siri nyimba leta idashobora gutanga akazi ku bantu bose bamaze amashuri ntibafavorize abanyamitahe b'uruhande bafavorize kugira ngo bashobore gusohora imitahe ya mu gihugu komsa aho yashobora gushoboka ugasanga isitiwasiyo turimo yarahetse. Jewe nicyo nashaka gushikiriza nayo kerekezwa umukandida uwo ari we wese biravana no mu mutwe yuko hameze icyo dukeneye twebwe n'icyo.
Urakoze, turagushimiye Eric ku cyumviro cyawe. Adubisa kandi Innocent uratwumva
cyane.
Yego Innocent, uherereye he?
Ega mukishaka na chabu chombora mukanyoshe.
Ego ikibazo icyumviro kumutumire?
Kibazo ni icyumviro.
Ego.
Ego mwa twabonye ko mwanditse yuko abamaze kwiyandikisha bazoja mu matora mu mwaka w'2020 ko bamaze gushikirwa. Ego ni biyandikishe n'ibyo hama bavuge imigambi yabo hama tuzobatore neza hama tugasaba n'abari mu mahanga yuko kubota na mwenye tukifatanya amatora hano mukihugu cyacu ama hari yindi inkuru tuko numva bari ko batuka ubugambo wa senere yuko ngo ukubera ngo utarashikana ngo mu bishazwe ngo mukambwe ngo byamamaza ngo kuba umukandida ngo mase gushikana ngo myaka 5 waramaze kwemererwa ku butegetsi ama rero uwo mugambo se akaba taramya yatamya 5 uramara wemeye umugambo biko biravugwa yuko ataziya mamaza batazomwemerera yuko azoba umukandida batemeretse ntitwako batisabe yuko mutwaze ko byo ari byo kandi yuko aheruka kwemererwa yuko azoshe mu matora atemeretse byose n'ibisabwa biriko byose kandi abikwije sinzi ngene bosha bavuga yuko atazoba umukandida kandi byose abyemewe n'amategeko akaguma burabuzwa kandi gukoresha amanama twagomba mutwaze yuko iyo nkuyo bari yo
sinzi ko ari cyabivuga ko Lionel
ego hama mpere kuri Eric abanyinyi kibazo cyita cyane ati estu bagiye kuzana iki rero abanyagihugu nahabo yuko byukuri tugiye mu bihe bidasanzwe n'ibihe bidasanzwe namambwira abantu nkunya kubahwa nkurongoye seni ati bakugejwe amabanga manini ya cyane ati rero ifo kumaze kubgatingira mpagararire seni nko guhagarira igihugu nko guhagarira amahoro mu gihugu kuko ibintu bishobora kuba byiza cyane bikaba bimuvuye ko namavuga yuko igihe bavuga ati wewe ni wewe ugira urabe witunganywa n'ibi bikogwa afite igikogwa gikomeye cyane rero ifu yuko abanyagihugu bavuga ati twebwe tugira dutore mukavuga yuko by'ukuri ntimutore muhindura ibyumvira abanyagihugu ntibatore umuntu ngo kubera basangiye ubwoko cyangwa basangiye intara ariko batore umuntu babona ati uyu muntu by'ukuri hari icyo azotuzanira ati ego abatowe hari habakoze hari ibyo bakoze mugabo hari cyo bacashitse ko ati mugabo twotira dushobore kwameliora ubwira dushobore kwavansa mu buzima bwa kira minsi yose rero abanyagihugu nabo kumenya uko umuntu bashobora kumenya gutora kuko hari abanyagihugu batazi gutora abanyagihugu ntibaramenya uko umuntu batora umuntu ahagarara hajya imbere ngo kubera muva hamwe ukaca umutora umuntu ahagarara hajya imbere kubera mu dusangiye ubwoko cyangwa musangiye intara ukaca umutora by'ukuri abanyagihugu ntibamenye uko umuntu bategereza gutora hama uyu Innocent nawe ariko aravuga ibintu byerekeye bashingiro rirari bitomora neza kandi nagira mvuge yuko ntavugiye nk'umugambwe SNL nagira mvuge yuko ahagejeje urabukunye urabyikungene bamuhaye gukora umugambwe bakawemerera mukabona uko ngene ariko arakora kandi murabona yuko ari ku rubuga by'ukuri kandi biboneka nizere yuko ababivanye n'uyu cankuri yashobora kumva amajambo kugira abashobore kuba frena abashobore kubahagarika mugabo jewe uko ndabibona nuko maze kubisoma nuko mbona atantambamye n'imwe ihari yuko umugambwe SNL utegeza kwitoza kuko n'umugandida ntihenze baramaze no kumutanga urumva yumva yuko atantambamye n'imwe ihari yuko badashobora kwitoza
Vianney ari ku murongo Vianney uratwumva
Ehome ndabumba cyane
Vianney ikibazo intererano
ngo ikibazo bavuga nuko imigambwe mu bisanzwe bari bazi kingana n'intererano ngira ntange barazi kingana imbere y'amategeko hanyuma kugira ngo umuntu aje mu matora bikunde nuko bamurekera ubwigenge bwiwe nkuko n'abandi baba bufise bataraze nkonzi aho nibaza ko aho umunyagihugu acatora imigambi yabona myiza ibereye ubundi kumuburagirwa ntibisigura ko batamutora hanyuma kuba naho nimba ubwambo uri ku butegetsi bona ko mega ntibomoreka ngo akore n'indi migambwe bisanzwe bicugitse siwo muti muri demokarasi barareka abanyagihugu bonyine bakihitiramwo atagiture atagahato woreka abose bagashikiriza imigambi kugira ngo hagira ayo matora umwe umunyagihugu wese abona ati notora naka
ego vya naravuze ibintu by'ubwigenge by'ukuri nariko ndaraba ijambo ry'ubuheruka gutorwa nk'umukandida nuko mbona abarundi bose n'abantu bose babona yuko batoye umukandida muri Saint David nk'uko batoye umukandida mu yindi migambwe nk'uko n'indi migambwe yagira itanga umukandida hari abantu rero bamutse kubifata nko kumengo amatora yaheze amatora ntarahera nawe nyine yavuze yuko agiye guhiganwa kandi yavuze yuko agiye guhiganwa mu bwigenge hariho amajambo amwe amwe ariko arashikiriza by'ukuri ubona yuko ari ijambo ry'ubushinga ntahe
Radio Amerika Washington DC amakuru rero tutwaje bafitiye kuri sahani wagarukiye dushimiye mwese mwaduteze amatwi tukaba tuboneye akaryo ko gushimira engineer yatufashije mu buhinga bw'ivyuma na Facile Gabeyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Mwari kumwe na Jeff Denyo Ngabo, mugire ibihe byiza, ubandanya gukurikirana ibiganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.